mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi hano muri studio y'inzu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatatu indwi iheze, perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza arasohoye itegeko rigena abagize urwego CNC rujeje gucungera ingene bimenyesha bankuru bikora mu Burundi. Ni itegeko ritaramye kuko inyuma y'iminsi itandatu gusa risohowe haje irindi risubirira. Ayo mategeko yose asangiye nimero naho amatariki yasinyiwe ko atandukanye, amazina y'abayariko akaba ari amwe. Hambavu yuko gusha hari ico ayo mategeko atandukaniye ko irya mbere ryasohotse ritomora batanu bagize ibiro vy'urwo rwego, mu gihe mu rya kabiri perezida Nkurunziza yagenye 15 adatomora uwo yifuza ko azoramutswa sense azoyivugira canke ngo arabe ibigega vyayo. Ayo mategeko abiri yateye impari nyinshi n'utubazo mu banyamwuga n'abakurikiranira hagufi. Akarorero mu gihe ku ruhande rumwe bavuga ko naho itegeko rya mbere ryarimwo twasorobo tudatuma ryoja mu ngiro riri uko ryari atacu bagitangaje kuko ngo kubwabo vyerekana ko abagize urwo rwego batoregwa mu biro vya perezida gucyo kwigenga kwabo kukagorana. Urundi ruhande ruvuga nyabuna ko kuba perezida yihutiye guhindura utu twasoborobo vyerekanye ko ivyo vyagirije bidafashe gucyo ngo uwe tarihenda akababanzibuye. Ariko none burya vy'ukuri sense ishingwa gute, igizwe nabande, nindage nabayijamwo abagize urwo rwego bakorana gute namenyesha makuru ibikorwa vyarwo nyamu kuru nivyahe? Ivyo nimwe mu bibazo tugiye guca ijya nino muri isanga y'ino munsi. Abaza kutumara amazinda ni Jerome Niyonzima, umunyamwuga kabari no mu rwego CNC. Jerome, ikaze.
Urakoze cyane Diane, ndakuramukije ndaramukije kumbure n'abandi tuza gusangira ikiyago.
Ego, burya CNC bimaze mu iminsi ngahe ga Jerome?
Je ubwanje muri CNC ninjemwo ubwa mbere mu mwaka w'2011, kuvuga yuko ubundi ko ndakwizayo imyaka icenda
kandi ngo mwanagize inama yo kwitorera abashasha bagize biro yanyu.
Ego cyane.
Nibande twumve ko two gukeza imbere ko twinjira mu kiyago?
Jewe ndi mu banywanyi basanzwe batari mu biro nshingwabikorwa, ariko watowe kuba umukuru w'ibiro nshingwabikorwa ni Nestori Banga Umukunzi.
Hanyuma
yarasanzwe anayirongoye.
Ego, hanyuma icegera ciwe nawe?
Icegera ciwe yatowe ni Laurent Kaganda. Wewe ndiye arasanzwe muri CNC muri iminsi heze.
Hanyuma umunyamabanga wanyu nawe akatoba?
Umunyamabanga nshingwabikorwa nawe ni uwitwa Jacques Bukuru, yaragiye kumara imyaka 28 ari mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Imyaka irenga 10 akaba yarayimaze arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru ku radio nkuru y'igihugu.
Hanyuma umuhanuzi mu vy'amategeko?
Umuhanuzi mu vy'amategeko ni Maitre Jean Muvayo. Nawe ni mushasha muri urwo rwego.
Ego, hanyuma umunyabigega?
Umunyabigega ni uwitwa Yvette Irambona, yahoze akora kuri radio nkuru y'igihugu, akaba mbere nawe nyene yari asanzwe ari muri ico kibanza muri seri
ego abatowe rero ni kumwe bari baravuzwe na perezida w'Urundi kwitegeko ryatewe ku mukono igenekerezo rya 15 kwezi kwa gatanu nyene
oyo iryo tegeko ryo kuwa 15 je ubwanje ntiryari bwanshikire ariko nagiye gushikirwa n'iryasinywe ku itariki 20 ukwezi kwa gatanu
nuko turaza kubigaruka ko handi hatu natubwira ingene batogwa bajamo kuko benshi bavuga yuko bakeneye kubimenya uko bigenda. Jerome uza gusangira ikiyago na Jean Regis Nduwimana n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa vy'ingene imenyesha makuru bikora etude de media ni mu gifaransa niko bavyita. Jean Regis ariko ananarondera impamya bushobozi y'ikirenga doctorat muri ico gisata muri kaminuza ya Liverpool mu Bwongereza akanakurikiranira hagufi amakuru yo mu Burundi. Regis na wewe ikaze dusangira ikiyago n'abakunzi b'ijwi rya Amerika na muri isanga.
Ndaramukije Diane, ndaramukije Jerome, n'abarundi ndetse n'abandi bashaka kutwumviriza.
Ego akabazo ka mbere ndakaruresha kuri Jerome CNC nk'umuntu ajyumvise ubwa mbere iryo zina CNC ni iki yatanguye ryari ishingwa gute nabandi?
Sente ni inama nkuru y'igihugu igeze kumenyesha amakuru yatanguye mu 1997 mugabo ntiyari bwabe urwego rugengwa n'ibwirizwa yagiye kuba urwego rugenga n'ibwirizwa mu 2007 ni kuvuga ubu haraheze imyaka 12 sente igengwa n'ibwirizwa cyo twita loi organique mu gifaransa.
Yego. Hanyuma ikijaho intumbero yayo ivyo bikogwa nyamukuru vyari vyahe izo ntumbero zagumye uko zari ziri haragiye bigenda birahinduka.
Yego kumurikijaho rwari rwagihari nk'urwego ruje kunganira ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru aho basa n'abagomba kugira bati kumenyesha amakuru ni nk'uruganda mu bushikiranganji nk'uruganda cyangwa ihuriro ry'inganda zo kumenyesha amakuru mugabo harakenewe nawe nu abo kubahiriza urwego rwofasha kubahiriza umwuga kugira ngo nk'amategeko ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru kumbure n'ibijyanye n'akarangamutima k'abanyamwuga bishobore kubahirizwa bati harakeneye uwo bahafi akamera nk'uza arasukamo mabisi iyo bamwe batirimutse cyangwa akazarahanura abo byoba bigiye kugora kugira ngo ni ubushikiranganji ntibukanirwe ko na byose ngo rubu uruganda rwo kumenyesha amakuru bwongererwe urwego rwo kwitora utunenge rwo gutora utunenge.
Abo basukamwo mabisi batogwa batowe nande hama bagatogwa mu bisata ivyahenyamukuru ko barinda bagira muri sense kuva amazina yabo akinugwanurwa gushika yemezwe mu biro by'umukuru w'igihugu biragenda gutegaje home
kuva sense yitangura gushika none munsi abaje mu rwego mu nama nkuru yo kumenyesha amakuru bagenwa n'umukuru w'igihugu itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena hanyuma ibwirizwa rya hahora ryavuga yuko batogwa hisunzwe kumbure uburambe n'ico bamaze mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ni aho baciye muri ibyo bikorwa n'ubutwari baba bafise muri uwo mwuga umukuru w'igihugu bwiwe niwe asohora itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena aho hari ibibwirizwa risanzwe nako rigenga CNC rwa organique ryahahora ariko muri mwaka wa 2018 harasohotse irindi bibwirizwa ritunganya ingene inama nkuru yo kumenyesha amakuru CNC itunganyijwe abayigize n'ingene barangura imirimo yabo gogwego yo gebwirizwa yo duvu bitunganya CNC no vuga n'ibyibwirizwa ntunganya gwego ri rikurira amabwirizwa yandi ashobora kuba amategeko yandi ashobora CNC ishobora kuba yisunga ibyo rero burira tomora ko hariho harimo abandi bantu bateza kugenwa baje baturuka mu bindi bisata bitandukanye z'imirimo y'igihugu nko mu rwego rw'umutekano nko mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru nko mu bisata biraba iby'amayandikiro y'ibitabo n'ibinyamakuru nko mu bisata kiraba bajya batunganya amasinema n'amareresi n'izindi nzego zitandukanye hama rero no mu binyamakuru byigenga n'ibya leta.
Muri make rero ni perezida Kanaka agena abagize urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi numvise uko tugiye.
No mukuru w'igihugu agena abagize inama nkuru y'igihugu igeje kumenyesha makuru akoreye ku mpanuro cyanke mu kujya inama n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Yego Jean Regis Nduwimana, ku ruhande rwanyu murumvise uko sense ikora n'uko ijaho muravye ukungena itangazamakuru rimeze mu Burundi ndetse no mu karere. Reka tubivuge mu karere, niki urwo rwego murumva uko rugenwa, niki nibyo mubona ko biza byunganira mu bwigenge bwo kumenyesha makuru?
Kuya no cyano hera ko ni kamere ku ari umwigisha dukurikirana cyane twa mahiso frere ari bisabandi bashatse no ngaho mu kaminuza ngaho mu Burundi abanyeshuri batari bake baye muri izo nzego nyine two turavuga amaze kubigirwa urazi ukuntu sense ubwo rwego rukora. Ndabibutse ko sense ni rumwe mu nzego zitanu zikomeye zishyirwaho n'ibyiciro shingiro mu gice cya 13 cy'ibyiciro shingiro. Hama yasanze yuko nibyo sense ni urwego rwaje mu ntumbero za demokarasi mu gihe bifuza yuko uko Jemeka yavuga aho aha abari mu rugo abari mu bimenyeshamakuru bagira aho bahuriye bwa bahanurirane bagiye bafate n'icyo bahanuye cyangwa bongeye ko kugira ngo umugabo akomeshe amakuru ugende neza. Hama icyo ni cyinshi cyane. Umugabo cya kabiri ni uko izo nzego nazo zavuye ziba izo gukandamiza no gutoteza ibinyamakuru ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Burundi washaka. Nicyo rero bwira ngo cya mbere ni ukugenda kwishyura kuri icyo kibazo. Nuko sense irerekana ko ari intumbero yo gushaka gushyiramo demokarasi, mugabo ni uko urwo rwego nabo rwavuye ruba urukoreshwa rushobora gukoreshwa mu gukandamiza ibimenyeshamakuru. Ugombye kugira ngo wugare Voix d'Amérique kugira ngo uvuge yuko Patrick Mitabaro cyangwa Patrick Nduwimana cyangwa Innocent Muhoozi washira ko ari abansi b'igihugu uheza uca muri sense. Uko sense iheza kimwe muri ibyo bikoresho inzego z'igihugu zishobora gukoresha.
Jérôme ivyo professeur Jean Régis ariko aravuga yuko rushobora kuba nk'igikoresho cyo gukandamiza abanyamakuru canke bakabaca ko mu gihe hari ingingo yose ishobora kuza ivuga ati tushaka ingingo ariko irinda guca muri sense kugira ngo yumvikane ko iriko iza kubwira itangazamakuru murayivuga kwiki.
Jean Régis icyo kimvira ni cyuye kandi mu burenganzira nawe diyo gushikiriza uko kumbure avyumvira canke afatiye no kuri ibyo byigwa ashobora kuba yarasomye canke yemera. Ariko je sinibaza ko umuntu yogifatira muri rusangi gutyo ngo nubwo bwo gukandamiza. Kumbure harashobora gufatwa ingingo rimwe na rimwe ntizihimbare abo zifatiwe, ariko sinovuga ngo nubwo bwo gukandamiza kuko ndazi ibindi bihe urwego sense rwagiye ruseruka mu gutabara abamenyeshamakuru rimwe na rimwe nk'iyo bafashwe bagahohoterwa ku rubuga cyangwa mu mirimo yabo ahandi rugaseruka mu kubatunganiriza cyangwa mu gufasha gutunganya inyigisho z'abamenyeshamakuru kugira ngo batere imbere mu mwuga. Rero bishyitse hakaba harafashe kumbure nk'ingingo zimwe zimwe zidahimbara ibicankuriya kubera ko zafatiwe ibicankuri cyangwa zafatiwe gutyo ibintu bishyika hanyuma jane zisi kuvuga ati nubwo bwo gukandamiza jesu ni umuvuza kubivuga mugabo si ni umushyigiki.
Hanyuma ga Jérôme muravuze ngo harageze igihe urwo rwego rutabara abamenyeshamakuru baba bagize ibibazo cyangwa iki, ubu ho byifashe gute izo ngingo zitandukanye bariko baravuga ati twe tubona ari izikandamiza kugara ijwi rya Amerika abamenyeshamakuru bakabashaka kumitahe n'ibiki, muricarana nabo mukavugana mukumvikana muti twebwe twabona bitegereza kugenda gutya ubundi ikosa mwakoze niri imbere yo guca inkoni ngufi mukabanza mugahanura nk'ababyeyi imbere guca inkoni ndende?
Yego, iyo cyonze nuko hari ikiyago hagati y'abarongoye ibimenyesha ibinyamakuru n'amaradio n'abagize n'abarongoye rero ugwego sense icyo nzi nuko kenshi bama bicaranye mbere hari naho bahanurana mu buryo bw'ikibiriraho hamwe umuntu umviriza nk'ibintu biciye ku iradio agaca avuga ati nashaka tuvugane gatoyi kuri icyo kintu murabe mugikosore cyangwa mugiinyanyure ibyo ni ukwinjiramwo ivyo jean regis ariko aravuga aba bagirizwa ibi cyangwa biri aba mitabaro ba patrike n'abandi ivyo sinovyinjiramo kuko jewe ndabifata ko haba harimo ibintu byinjiyemo mu by'ubutungane urumva hinjiyemo iby'ubutungane nosubira ngo ngire ngo yafashe ibi cyangwa yafashe ibi ivyo vy'imitahe y'abagirizwa ibi cyangwa biriya urumva n'ibintu bica mu nzego z'ubutungane bwabo muri CNC naho hacaye ibijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ibyo umuntu aba yatangaje kumbure biteye kubiri n'ibyirizwa cyangwa biteye kubiri n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru.
Yego, umwe mu bamenyesha amakuru ariko aradukurikiranira hagufi ariko adashaka ko tunamuvuga, aravuze ko tubaza mwebwe mwese Jean Regis hamwe na Jerome ngo ubwo ntivyo babyiza sense igiyemwo abatowe n'abanyamwuga ubwabo presidence y'u Burundi itarinze kwivanga. Turahera kuri Jean Regis ako kabazo kumenyesha amakuru ariko aradukurikirana.
Icyo bivana n'ingingo ya politiki, ingingo bivana nuko igihugu gishaka gutwarwa kiri mu gatoya sense nk'uko ni urwego rushyirwaho na n'ibigashingiho. Mbega u Burundi turi mu gihugu kirimo demokarasi nyayo nk'uko tuyumva, tuyiga mu ishuri cyangwa tuyigisha, cyangwa u Burundi hari iyindi ntwari imeze ukundi? Ibyo rero yatse aho bihuriye na sense, aho bihuriye n'izo nzego ni ukuvuga iki, mu gihe leta itari kuri demokarasi yubatse ku byo bita autoritarisme, ni ukuvuga yuko gukandamiza nta demokarasi iriho nk'uko mu kivuga mu Kirundi. N'izi nzego zindi izo za sense, izo za conseil de securite, conseil national de la securite n'izindi nzego ziri mu gihugu ntiziheza ngo zigire uburenganzira, ntiziheza ngo zigire nk'uko article ya mbere y'itegeko rivuga ishyiraho sense ribona uko rikora izo ko rwego rwigenga. Mu gihe rero leta itarekura uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushyikiriza ibyiyumviro byabo, reka na sense rero niheza ibi uburenganzira, nacyo gituma rero kugira ngo uburenganzira bwayo ntibube ubihera mu gihe abuja gushyira nko mu rwo rwego ibande babashyiraho. Iyo muntu avuga ati ngo mbe ntibotorwa, ibyo rero byokumvikanwa n'abashinga amateka, bikumvikana ku rwego rw'igihugu, ikibazo cya politiki gikomeye cyane, bakumvikanaho ukuntu urwo rwego rwojyaho abawushyiraho inzego zose zojyamo ibyanyica. Ariko urabona n'umunsi biraboneka ukubona nk'uko ngo umuntu ashirukira ngo minisiteri ya itegeko nyine harimo bigenga bigenga sense, harimo abasohokera ba minisiteri ashyika ari atatu. Yego, ministeri yo kumenyesha amakuru
ariko ngira ngo nimba ariko itegeko ribitegekanya ntacyo baba barenze ko ntacyo baba barenze ko ni nimba ari itegeko ritegekanya ko ari ho uwuza ava muri ubwo bushikiranganje ntategeko riba rirenze ko ari nacyo
ico kiba ntacyo barenze ko ndakavuga nti ije yo kibazo cya politiki ihera mu gushyira iyo tegeko rishyiraho sense nawo bayijyanwa bose. Ibyo mbega abashinga amateka imigambwe bazindikanye gute mubirakase kuri icyo kintu wabyumvikane ko itegeko n'umunsi barikukija uko ryanditswe.
Jerome, ku ruhande rwanyu umenyesha amakuru adashaka ko tumuvuga mu bwari ko aradukurikirana, avuze ngo ubwo ntivyo bavyiza sense igiyemwo abatowe n'abanyamwuga ubwabo presidence itarinze kwivanga.
Kuri uwo mumenyesha makuru jewe ubwa mbere hoho ni uburenganzira, numva nibaza ko icyumviro ciwe ngombwa cubahirizwe ni icyifuzo. Kandi abamenyesha abaserukira abanyamwuga bitorewe nibaza ko mu gihe boje bahagarariye ibyiriza cyangwa bahagarariye umwuga byoba ari byiza, ariko nkavuga ni icyifuzo mugabo kandi kumbure bisaba kwiyumvira birebire. Iyo iyumviriye ngo abaserukira abahagarariye abaserukira abanyamwuga akaba aribo babitorera abayiyumviriye nk'uko CNC yoba ari nka sendika y'abamenyeshamakuru cyanke yindi shyirahamwe ry'abamenyeshamakuru mugabo mu bisanzwe CNC iriho kugira ngo ikorere abamenyeshamakuru mugabo ikorere n'abandi banyagihugu bagezwe kugaburirwa izo mfungurwa zitegurwa n'abamenyeshamakuru ariyo makuru
hanyuma
yuko yotagira ati nk'abaserukira bene gihugu nabo cyangwa abanyagihugu bumviriza amaradiyo cyangwa basoma ibinyamakuru nabo bosha batorwa n'andi niho rero kungura umuntu aba yumviye ku ruhande rumwe gusa mugabo then siriho ngo yubahirize igikorwa cy'abamenyeshamakuru mugabo yubahirize n'uburenganzira n'agateka kaba abanywanyi bumviriza amaradiyo n'abasoma ibinyamakuru
ego hariho abaturindire ku murongo kugira ngo tubahe ijambo ariko imbere yaho ga Jerome umuntu ntahaca avuga ati none muza guhuza gute muri abanyamwuga mukavuga muti hariho nk'umuntu bavugishije ijwi kandi dufate nk'akarorero amategeko aratomora ko jewe ntashatse kuvuga amazina yanje umenyeshamakuru akayavuga ndashobora kumwitwarira ha muyundi nawe muri polisi akaza avuga ati ahubwo yarakoze ikosa katavuze iryo zina vyategezwe ngenda gute abo bajamo barabanza bagahugurwa mu byo kumenyesha amakuru kugira ngo nimuzohave mugongana mwita bamwe ngo bariko bakingira umutekano abandi nabo akavuga ati natwe turiko twubahiriza umwuga
mu byukuri iyo dushitse muri rujya rwego ntituguma duserukira iyo twaje tuva uwaje ava mu gipolisi ntabeje guserukira abapolisi uwaje ava mu bagira amasinema ntabaje guserukira abakinnyi ba filime uwaje ava mu bamenyeshamakuru ntabaje guserukira abamenyeshamakuru
uwaje
ava muri mu bushikiranganji ntabaje guserukira ubushikiranganji
ariko ingingo zi
iyo tuhari mu gufata ingingo turaraba tuti mbega iribwirizwa aho jyaho nyanzwe ni hehe turaje igirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru kuko niryo dukoreshe ntibereza ngo dukoreshe irindi byirizwa atari ryo kumenyesha amakuru ni ukuvuga uwo yabavuye hariya naho yoba atarasanzwe yarabaye mu byo kumenyesha amakuru noneho mugabo no mukugena bene abo bantu bahinda kuraba bati mbega arafitemwo n'uburambe na bukeyi muri ibyo bisata byo kumenyesha amakuru cyane yoba yarabyize na hehe rero kwisunga ibwirizwa byo kumenyesha amakuru na kajya karanga mutima k'abamenyesha amakuru nibaza ko bidatera amakenga kuko ikidateye buri n'ibwirizwa nawo kizana ngo ni kubera ko yaje aturuka mu gisata iki cyangwa kiriya
ijwi rya Amerika Washington ndetse mu Kirundi n'Ikinyarwanda Jean Hedris musongora kugira ngo twakire abanyagihugu baturindiriye ni na benshi
ko je me yashikije nkuko nuko ayibona mugabo siko byategeze kugenda ubujya abajya mu rugo rwego bategeze kuza n'icyo bita resentre by'ibinyamakuru bari mu rugo mu sector ya communication kuvuga by'ukuri bishikije amakuru abanyamwuga amashyirahamwe ariyo nacyo gitumye n'atse n'umuteko byacyo hari abo muri mondi ya publicity hari abo mu masinema abo muri mu bice bitandukanye by'iyo mwuga bategereza gushyira imbere ibyifuzo ibyiyumviro mu bijyanye n'uyu mwuga n'urwo rwego rwa gasenti
reka twakira abanyagihugu
itarashika
reka twakira abanyagihugu bari ku murongo duhere kuri Leonidas kandi twihanganire twakugumije ku mwanya muri mure kugira ngo tubanze twumve iyo bijyanye iyo biva Leonidas aho uherereye hamikazi ego uherereye he
muruyigi
ari kuduzi jwiryo ni dasi jwiryawe riri hasi cyane
iri muruyigi
akabazo canke intererano
intererano no ya dokumenta makuru nga mu Burundi wacu biragoye biragoye uri kuraraba ukuntu abamenyesha makuru bifata cyera bagira na kumashiva amakuru sanga bigoye no kuvuga umenyesha makuru sanga menga imana rimwe n'umunye politike ukaraba uruhanda bahagaze ko hagutanga inkuru ku mpande zose ugasanga arafite ahantu
umenyesha makuru canke bamwe mu bamenyesha makuru ivyo vyagirije ntituza kubikomerezaho udasi ivyemezo
bamwe no kuvuga rero ico gihe kugira abone niyo yo sensor yafashe ingingo y'amakuru ciwe usanga afite ibibazo nk'ibya politike usanga bayikora mu Rwanda abo bavuga ngo sensor yo kuyigenga siko yego kwigenga nibyo mbo nayo nayo ubangwa ari yo we umwese makoro yavuze ko yo kwigenga kubujyo amworohereza mu byo ari karakora ariko aba yatumwe mu ye politike kuko bensanga bahagaze
akenshi akenshi warinze tusongorero nidasa akenshi wabaye amaze gufata umurongo abamaze kuja mu bya politike reka twakire Eliezer nawe kuyundi murongo wa telefone Eliezer ikadze Eliezer uratwumva
ndabumva
yego ahwerere hamuduge kwijambo
yego nanje ndi mu Burundi mu Kirundo jewe najyo kina nashaka kuvuga nko namaje kuvuga ati mu bato bamenyesha makuru ati presidency ntare kwiye kubyivangamo je nandumvise kina ari kiza kuko nimba uno munsi abo banyamakuru bashura kugenwa na n'abari muri presidency birumvikana neza ko hari amakuru ataza gutanga kubera buryo umuntu asa n'umuntu yaguhaye akazi biragoye cyane kugira ngo umumenere impuri ego je navuga ko ko botogwa nk'uko bamwe bamwari ko arabivuga kubera iyo haba ari ukugena nyene bisanzwe presidence hari ibigomba mico gihe n'abanyapolitiki baba ariko bakora uko umva mico gihe nawe aba umunyapolitiki cyari icyo cyangwa murakoze
murakoze bwira umunsi mwiza Eliezer mu Kirundo
Ego
Jérôme na Jean Régis sinzi ko mumvise ivyumviro vya Eliezer na Leonidas imwe twari twabigarutse ko ati baramutse bagenwa mu ruhande ruvuye kuri presidency y'u Burundi kenshi usanga binagora kuvuguruza ivyo bamaze gushika ku biroroha none ga Jérôme ko nk'abagize ugo rwego bahagarara bakavuga ati ingingo naho iri kwiraza gucya twebwe turabona ko kunyunguza abanyagihugu twoca inkoni ngufi ntibigende uko biriko birasabwa nimba bihora bishikaho
nta kintu choroha mu bikorwa bene ivyo mugabo sino vuga ngo ntibiba benshi bariko baravuga ngo botogwa n'abamenyesha makuru je navuze nti gutogwa jewe ariko ibwirizwa ribitegekanije sino bigwanya mugabo kandi nerekanye amakenga yuko kwiyumvira gutogwa n'abamenyesha makuru uba wibagiye za nyungu z'abatara bamenyesha makuru mugabo bakurikirana ibishikirizwa bumviriza cyangwa basoma cyangwa baraba televiziyo ibishikiriza n'abamenyesha makuru nabo barinda kuronka urwego rubahagararira cyangwa rububahiriza atari ukuvuga ngo n'abamenyesha makuru gusa icyo nama dawe ukivuga ko ngira ngo ntibari bacumvise neza
kuko urazi yuko ama FM yacu atumvikana mu Burundi naco gituma baragaruka kuri utu tubazo kenshi bakabaza ibyo twamaze kuvuga yego
hanyuma rubwiza ati ugwego nk'ubwo rugenywe na presidente ya repubulika rutegereza gutya ari urwa politike rugahengama ariko jewe siko ndabibona niko uriko arabyiyumvira ashobora guca yibaza ati none ko bagenywe n'umukuru w'igihugu ubwo bazohabwa uburenganzira barahabwa uburenganzira bwo gukora mu mwidegende bati turafashe iyi ngingo jewe rero novuga yuko mukuru w'igihugu wenyine akigenyeje nabwiye ko ndi muri senete kuva mu 2000 na 11 ego jewe sindabona umuntu aza kuntana ikijambo ngo kubera ko nagenye n'umukuru w'igihugu ngo kora ibi cyangwa igira biriya byoshoboka akaba ariho abari kamikwa mugabo je nk'ubwanje sindabona n'umwe aza kuntana ikijambo ngo avuga ati Jerome wagiye n'umukuru w'igihugu none kora gute
none gajeho
nagomba gutanga karero gatoyi cyane kigeze kuba mu 2016 twebwe twarigeze mu rwego CNC kuvuguruza ingingo y'umushikiranganje umushikiranganje yarafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro by'ikibiriraho bijya bita indirect aravuga ati birahagaze kubera ko birahungabanya umutekano turafata ingingo turavuga tuti ibyo turabikuye iyo ngingo nta gateka k'umwuga yubahiriza icyo ndakibuka kuko mu bafashe iyo ngingo narimwe no kuvuga ko twavuguruje umushyiranganyi twavuguruje leta kuri iyo ngingo kandi bacya barashyiraho dushize baravuga bati icyo biganiro nibibandane urumva rero agomba kwerekana ko si iminsi yose ibintu bitegerezwa abantu bateza guhengama ngo nuko bagenywe n'umukuru w'igihugu
ego hamagara
iminsi yose abantu bateza kugororoka ngo nuko batowe nabo mu mungu.
Ego hamagaje Rome bamwe bakomeje kubagiriza canke we kavuge kwagiriza kuko mvuze kwagiriza ari abahava biyenda akavuga ko yari we kandi ari urwego. Kwagiriza sense yuko yakomeje gutera igitsure ama radio yashikiriza ibibazo bitandukanye by'abanyagihugu bikaje habona gusumba uko yagitera ama radio yakomeje kubona nk'akundwa kazwa n'ubutegetsi bw'ibujumbura kandi ayo ma radio kenshi ngo akaba adafatirwa n'ingingo bakavuga ati hariho nibivugirwamwo biba bimeze nabi gusumba muri ivyo bivugirwa muri ayo ma radio mpuza makungu nibivugwa mu ma radio yingenge ivyo navyo mu bivuga kwiki
ize navyo ni bimwe navuga yuko biva kuri ko aravyitegereza aha hagaze naho yegamiye kuko nazi hari abavuga bati hari ama radio adahanwa cyangwa ibinyamakuru bidahanwa
nkazarema baravuga ko ziti mutigera muziraba nabi
ariko jewe ndazi neza ingingo tugeze gufatira rema mu 2015 yo guhagarika ikintu kitwa editorial cyangwa ijambo ry'intanga marara tuyihoye ko mu ijambo ry'intanga marara yari yatukanye yashikije ibintu bidatomoye tuyipfunga ukwezi kose idashigiriza editoriyali cyo gihe mbere bamwe banavuga bati muragowe mucamukugwa mugabo ntitwakuwe ako n'akarero kamwe gusa kerekana yuko iyo abantu bafatira ibintu muri rusangi haraho bibagira bimwe biba byarabaye.
Ego Jean Regis Nduwimana ngira muranyuzwe ku nsiguro atanze Jerome kuvyerekeye
igitoro kimeze na gatoya igihe karavuga Jerome n'ibyo hari igihe bafata ingingo ubona yuko byashije byunganiye ku mwuga kumenyesha amakuru mugabo muri umwe mwana turi turavugana ga Diane n'abandi bose bari kwanyingiriza ndi kuki kuri site ya iwacu yateye imbere washobora kama amatoho z'amarushesi wanditse sense muri iwacu ukaraba amakuru ingingo nyamukuru ziguha za sense kuri iyo myaka itatu iheze sense yagaritse kuko bavuzwa indirimbo zizindi muri radio sanganiro sense yagize iki n'amakuru nuko ntabwo ndasoma cyo duharurira neza ku ngingo sense yafashe muri ino myaka itanu iheze mbega n'izihe zingana gute zikandamiza twakwita ko zikandamiza ubwigenge kumenyesha amakuru cyangwa n'izihe zihanura leta nkuko zone yakayivuze kuko birashika akabikora umuntu niwo neza na neza yoca yerekana akavuga ati sense irahagararira iki n'iki n'iki kuko ubiravye uko bimeze ubonye mbega sense yobiriho yoba yakoze iki ku buryo n'umunsi ari abamenyeshamakuru barenga ijana bari hanze
goreka turaza kukabaza Jerome mugabo
tubanze meze gatoya mbega amaradio ashika atatu yaturiwe ngo nuko yavugishije umuntu yagombye guhereka ubutegetsi hari umuntu yagambye y'abarundi ari umuntu uswe Ben Laden we muntu yakoze amabi akomeye ku isi yarabonanye n'abamakuru benshi cyane rwose mugabo bashyize bapfunga birukana mu bihugu byabo uno munsi ibira ukuntu abanyamakuru ijana bari hanze mbega sense nibikiyo bari kabavugira bafashe birango n'abanyamakuru kwicana ijana bose nabicanye
bakoze ntitwovuga gukereka Jerome araza kuduha umuco nimba ivyo biri mu nshingano zawe yego tubanze twakire Daniel Kaze Daniel
yego ndavumva
yego aho uherereye hama kabazo kawe
mperereye Malawi none nagira ngo mubaze nk'iyo umunyamakuru akoceza agatangaza nk'inkuru itariyo icyo gihe ahanwa n'iryo shyirahamwe cyangwa ahanwa na leta muri rusange hahanwa iki icyo gihe none ikindi kibazo ko hariho nk'igihe twumva nk'inkuru wenda itangazwa nko ku ijwi rya Amerika wenda iki igihugu iki n'iki byagenda gutya na gutya ariko icyo gihugu wenda abanyamakuru bamwe na bamwe ugasanga batinya nko kubitangaza icyo gihe biba byagenze bite.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Ego
Jerome akabazo ka Daniel kambere ngira karamu mwebwe ati nk'iyo umumenyesha makuru akosheje arahanwa n'igihugu canke ni mwebwe mu muraba aka kabiri na ko turaza kugahebera Jean Regis muduge ku ijambo.
Urakoze ibibazo vya ko kabazo numva karatomoye mugabo kandi no gatumbereza inyishu mu nzira zibiri umumenyesha makuru ariho amakosa ashobora gukora ari amakosa y'umwuga nukubuga kwe atanze nyinguru idatohoje, nukubuga kwe atanze nyinguru irimi kinyoma, nukubuga kwe atanze nyinguru ichoza agateka kuundi kamunu, change atanze nyinguru ichozi nzego, aho o ni na makosa afatiye kumuga. Mwicho gihe, iyo imenyekanye sense ira iratohoza ikanamutuma ko imbere ya byose tabura gutuma iki kinyamakuru abarongo ikinyamakuru akorera hanyuma hariho ayandi makosa rero umenyesha makuru ashobora gukora atari makosa y'umwuga iyo yakoze umenyesha makuru agatukana atari mu kiganiro cyangwa mu nkuru ariko arashikiriza cyangwa akagwana cyangwa akiba cyangwa akagira ayandi makosa akwirikiranwa n'ayandi mateka atari amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru afatwa n'izindi nzego z'igihugu zisanzwe zigejwe ibyo bintu.
Yego, murakoze cyane rwose. Hama Jean Regis namwe mwumvise ati babumva ngo amakuru baratinya kuyatangaza birava kuki mu bihugu bitandukanye, ku bwanyu nk'umuhinga mwico gisata cyo kumenyesha amakuru
bivana n'ukuntu kukura ku bwigenge birabye hayo aho bigeze ibintu bigeze mu Burundi urana n'ibyoroshye, hari ikibazo cya politiki kiriho cyatumye imigenderanire ya leta n'ibinyamakuru itagenda neza. Abanyemesha makuru muno munsi turakwije iminsi igihumbi na mirongo itatu n'itandatu Jean Bigirimana agiye yarabuzwe irengero, mbega igihe Jean Bigirimana yaragiye akabura irengero umujournaliste n'abandi abujyana abandi bagahunga abandi bakagera ku imitahe, ubusigaye ahe Bujumbura aho mu ntara ya Ngozi cyangwa Gitega uwo ari we wose umumenyesha makuru wumva yozagira umutima wo kwigenga mu byeka akora ukumva atekaniwe, ni ukuvuga ko hari imvura ashobora kuronka ntayivuze kugira ngo nimukwegere ikibazo. Ibyo rero icyo bituma bishobora gushika mu gifaransa bita autocensure, ni ukuvuga kuri kurandika inkuru ukabiheka ugira ngo ki inzego naka nizeze ziza kuvuga ati naneza karimbi cyangwa bampane cyangwa bantere mu buto cyangwa mbugwe irengero ibyo rero yashika.
Ego Jerome
ubwoba biyari cyane rwose amaraporo menshi aranabyerekana ubwoba buri mu Barundi buri mu bamenyesha makuru nabo nabo nyine kugira ngo bashikirize ibyiyumviro ntibyoroshe kubera ibyo bari
biyakoze politiki. Jerome Sense, muri ibyo bintu bya autocensure kuko urumva y'umumenyesha makuru nk'amenyesha makuru bari mu mwuga barabizi, iyo utanguye kuvuga ati inkuru ndayikora ko nkayisha nkayikora ko ndasha nkareka nufuma ndeka, haba hariho ibintu bimwe muri kurima umunyagihugu kandi biri mu byo wategereza gukora, naho bavuga yuko umumenyesha makuru imbere yuko amenyesha makuru ategereza kubaho ibyo wumva umutekano wawe utakwemereye wubireka, ntibizohava bisubiza umwuga inyuma mu gihe umwe wese avuga ati nkakora ngaha ndasha nkakora ngaha ndasha, hama sense irakora ikibwira ngo umwe wese yumve ko uguhama amakuru menyesha makuru ari impande zose zibwirizwa koroherezanya.
Zo kugira ubwoba mu mwuga sinibaza ko byari mu bumenyesha makuru gusa, araho bishika abantu bakagira ubwoba mu byo bakora akavuga ati kinini nagikora kirampumira cyangwa mabanda gikora nabi. Byo kuvuga rero ati hakonza kuvuga ibihimitana mpisemo kubihora, iyo ni nzira umwe wese ashobora guhitamo ugatwe kiyo mugabo atovuga ngo ni nzira yategetswe. Hanyuma kubijyanye na sene sishinza kuvuga ngo sendetse kuko sinajya muri kino kiganiro ngo ndayiserukire ariko umunyagihugu
twabatumye ko nk'uyu maze mu mwanya munini
afite ibyazi muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu bya sene.
Yego,
njye gituma ntaza kuyivugira ariko icyo nzi nuko mu nyigisho zitangwa no mu makoranira mwamwe yo guhugura abamenyesha makuru icyo kintu kirakunze gushimikirwa ko cyane, aho umuntu abanza kiyumvira ati mbega iyi nkuru ndayishikirije muri ubu buryo nzoba nubahirije amategeko y'umwuga n'akaranga mutima, ibisigaye byose nibaza ko byoza mu nyuma ibyo kwiyumvira ngo mpava ndabwa nabi cyangwa neza, ukabanza ukabubona neza ko icyo uri kurashikiriza mu by'ukuri giciye mu nzira yubahiriza amategeko y'umwuga, yubahiriza ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, umugabo kandi yubahiriza n'akaranga mutima. Kandi kenshi kiza kwica abantu ubu abamenyesha amakuru mu bisanzwe mu karanga mutima, rya tegeko rimeze nk'akaranga mutima rigenga akaranga mutima k'amenyesha amakuru riratomora yuko umumenyesha amakuru yokwirinda kuba nyamwigenda ko kenshi ugomba gukora inkuru nuko hari umuntu agomba kuyisimbira ko ntahanuze abandi bamenyekana binararibonye cyangwa kumbura abo bakora nabo basangiye uruganda umuntu agasanga yiyumvira ngo jewe nufise umuze imyaka 40 muri uyu mwuga ngo ndabizi neza ni nanuze kandi impanuro zari gushobora kumufasha kumbure gukora iyo nkuru yiwe neza kandi akayitumbereza iyo bayije amategeko urazi ko ari umuntu yigeze kutubwira sinibuka ko yari Marisol Frere nyene yanuze yigeze kuvuga ariko natwigisha muri master ari umuntu yigeze kuduha karera avuga ati murashora mwese kujyana inkuru yo kubika mugiye gushikiriza iyo nkuru jewe ngashikayo nkavuga nti naka yazungije ubuguru yeretse umukundi joro yasandaza ubundi agashika akavuga ati wa mutama yashaje yitavye umuremyi ukamenga no gupfa ntiyapfuye kandi nkuru ari yayindi nyene
hanyuma
bikavara n'inyene jena yitiki
hanyuma gajeho hanyuma gajeho tugume ngaho kuri ico nyene cikungene iyo nkuru ishikirwa muri sense nturi kuravugira sense ariko bayemwe imyaka myinshi urazi ngene ikogwa Regis avuze ati hari hi uruhande rumwe bigoye no kuronka namakuru abantu bakavuga ati ndabivuga agatwe kanje karahasigara canka ku muryango kahasigara nkubu hari amakuru agoye kuronka abategetse ugasanga hari ha badashima kuvugisha amaradio atandukanye zabaza humura zabaza abandi nka sense baba ndi bariyo banyamwuga baravuga ati inkuru yitaronse umutegetse ayivugiramwo abari gice rimwe na rimwe hama haramutse haduka ikosa ribayemwo kuko uruhande rw'ubutegetsi rutabonetse hariho igikorwa kugira ngo impande zose zihanugwe
icyo neza nuko muri sense imyaka maze yo nko mu byigeje harimo no guhanura leta mu byerekeye kumenyesha makuru ndazi ko yari manuro yama yatanzwe kenshi haba mu bavugizi no mu bagize leta babahanura bati gerageza mutange inkuru kugira ngo abantu boye kuvuga ibihuha kuko iyo babuze inkuru y'imvaho arabaca bavuga inkuru z'ibihuha inkuru zantu bavuga inkuru atarizo ndazi inganda nyinshi zama zabaye zigirirwa bavuga izigirirwa abaserukira leta n'inzego zitandukanye kugira ngo bubahuke kuza baratanga inkuru nivyo biragenda buke buke urumva muri demokarasi buhoro buhoro mugabo ico kindi kintu muri sense bashimikira ko cyane bahanura inzego n'abazivugira kugira ngo bamenyere gutanga amakuru mugabo kandi bakananura n'abamenyesha amakuru kugira utwo twigoro tukuronera impande zose kuko ikosa rigwiriye cyane mu mugabo kumenyesha amakuru mu myaka maze muri sense maze kubona ni inkuru zitangwa zidahaye ijambo abegwa n'iyo nkuru bose ugasanga umuntu akiye yihuta avugisha uruhande rumwe agatagira ati leta zobanda yivugisha cyangwa uru ruhande rundi zobanda ruvugisha mugabo yagenda kururonera inkuru azo yayitanze bitabiza byamaze gufatwa nk'ibihengami bigasaba rero ko mu bamenyesha amakuru tugira ubwitonzi umuntu akagerageza ariko ararondera inkuru ukamubwira uti tuvuge userekeye nko ku isoko ry'inkuru bikakubwira riti ntenyenyera gato ndacyabitohoza ukagira nawe agatima ko kumenya ko mu mwuga navyo nyene birimwo kurindira makubanza utohozo nk'impande zose zimeze neza
yego Jean Regis Nduwimana mu bahinga mu byo mugana mwebwe mubona gutyo ko ivyo kuvuga ngo inkuru irihuse reka tuzobe turarondera uruhande rundi navyo ari ingingo canke ifatwa canke sinako bimeze baba baronde bakabura
imisi yose wumvije nkahumura reportage nkwirahera twarondeye umuvugizi wi twashe ku murongo bamaze imyaka irenga 3-4 humura ku mugoroba twumva twaronda bamaze imyaka 4 barondera abavugitse ivyo rero bavuze n'ivyo bagerageza mugabo mbega sinzi ukuntu guhanura gusa mbega bujugwara gute leta kugira ngo baze kuvugira muri radio nka humura leta uno munsi abantu bamwe muri leta ya emeshezwe na bamustanteri na barongo intara na kana baminisi barita abamenyesha makuru cyangwa inyamakuru nk'abansi b'igihugu wumva icyo bisigura mbega ba bantu zankuzi z'ikibi ziba ziri ku mitumba cyangwa ahandi hantu hariho hose cyangwa mu makatsi zishobora gufata uyu mumenyesha makuru zigeze zimwica nawe umwicanyi cyangwa nk'uko umutware yamwise mbega sense ngaho yofasha iki ibyo ni byose rero n'ibintu bituma sense gifite uruhara runiniya cyane nko kugerageza guhuza leta n'ibimenyeshamakuru
yego turabigaruka ko mu kanya turi ko turasoza ko ndabona n'akanya atari kenshi cyane rwose muraza kutwihanganira ko n'ibibazo batari bake bakomeje kuturungikira Elias uratwumva aho uherereye kandi usongora akabazo
sande mde merara y'ingoze
nduga kwijambo
ma po je chambere nibaza ko sense abayigenga kuko iyo bayigenga iba ikwanda ku bamenyesha makuru turazingorana abamenyesha makuru bagera mu Burundi uko zingana ndaje nk'ukuntu amaradiyo yasambu sense ihari nivuge tukaraba ukuntu abamenyesha makuru bakubaguwe bagapfungwa rupfa kuko murabizi ingorane yagihagira barukureka murazi ingorane bagize abose sense akuvuga ge yitwara nk'iyo shareta nubwo igifata cya leta ariko yitazwa kwigenga simbona rero ukuntu sense icyo iyo biri kirafasha abamenyesha makuru
hanyuma
ikindi nacyo akandi gahoro gatoya nakumbaze uwo amenyera umwuga wo kumenyesha makuru mbe mababona huko wiki kugira ngo umwuga wo kumenyesha makuru utsimba atari mu Burundi reka leta ireke kuguma yinjirira abamenyesha makuru ibabuza gukora ku nkuru zimwe zimwe nk'ubu hari nkuru tutakironka kubera ajya amaradiyo yasambuwe sinzi icyo babona bakora rero kugira ngo umwuga wo kumenyesha makuru wongere utere imbere mu gihugu cy'u Burundi kuko ugataho mwafatiremba murakoze
urakoze cyane Abel nawe wikaze Abel uratwumva
yego
aho uherereye hama akabazo ka usongora
Dar
es Salaam aha akabazo ka
yewe nashaka kubaza ukuntu abamenyesha makuru nta asanzwe bava kuki aheruka kugirirwa nabi sene salamu turumwe n'igira numva ivuga ngo umumenyesha makuru yagize ingorane yo bavuga ngo matobo tukabaza amaradiyo yugawe kuki batavuga umuco ati azungurwa cyane byarahebwe cyane mafite mu makuru gatugurwa kandi ngo nabuvuze tukabaza igituma baguma bakura kuranya intonde z'abagize seni sena hitura amategeko mu gaze kije guma sinye nibyo giye guma mbona nta kindi nabaza murakoze
urakoze cyane ariko imbere ko duha ijambo Jean Regis Nduwimana na Jerome Niyonzima tubibutsa ko Jerome muri uno mwanya atari kwavugira sense gusa twamwikoze ko nk'umwe mu nanaribonye yo muri iyo sense nyine ko ayibayemo hasi imyaka 9 Jerome duce tunahera kuri wewe rakabazo ka Elias harakogwa iki ngo baruva kuki ntibigera bumva muvuga ngo bakorewe ibireka turabiteye ivyatsi hama ico muri ko murafasha abamenyesha makuru n'icahe muraca mwishura ko nakabazo ka Jean Regis yari yababajije ati harabagera kwijana mu buhungiro mbega sense abo bobo irabaraba cyane
nakoze baruva kuki sense nati bavuga ko barahohegwa sinzi ko ashatse kuvuga ibyo bundi aho bakuki atema kugwa n'imisanga ategerewe n'abantu ku irembo
yanagarukanye na babobe rugurika bose igihe bapfungwa n'ibiki
hariho ibintu twotandukanya hariho ibintu umumenyesha makuru agwamo ibyago agwamo kandi bibabaje biranababaje navyo nyine byo gutegerezwa atema kugwa kubitwa mugabo utari kurazira umwuga wo kumenyesha makuru mwico gihe bibabaje nkuko ari wundi munyagihugu wese ashobora gutegegwa n'abagizi ba nabi akagwa mu byara z'abagizi ba nabi hanyuma akamererwa nabi nibaza ko mwico gihe atari kurazira umwuga sense yo kivuga ngo kubera ko ari umenyesha makuru ngo twamwumvise yatemaguwe n'abantu ngo none reka tumuvugire cyane tugire iki nibaza ko bitohura naho ntavugira sense
amatohoza bayakoze bakamenya ko atazize umwuga
ibyo rero ni bimwe navuga bica bibanza kuja mu butungane hanyuma bikagaragara abagenda amatohoza bayakoze bakagaragaza ko yatemaguwe azira umwuga ngira ngo icyo gihe sense yo biri mu ijoba itegerejwe guhagararira agateka k'uwo muntu yazize umwuga wo kumenyesha makuru
hama bariya nabo ngo ije barenga ijana bari mu buhungiro turasigaranye kana gatonya
abo bari mu buhungiro birababaje abarundi bose bari mu buhungiro birababaje mugabo sinzi ko sense daba dusanga mu bizejwe za gutahukana impundu
canke ku
yewe nibaza ko ivyo byabari mu buhungiro birababaje n'ukuri kandi ariko tuje turaba ivyo sense ijejwe byo guhagararira umwuga bibaza ko tuzaba dusanga
iza kuronka icyo yofasha kugira ngo batahu
ngira shaka kuvuga cacu kaciza mwogerageza gushaho hagati yabo na leta hama Jean Regis namwe mumvise uko yabajije Abel
ati niyo vuga mwico gihe yo bavuze yuko bahunze bafitanye icuka kibi na leta ariko ize navyo je sino vyemeza gukurumba bice bisaba ko habanza kuba habaye amatohoza ariko igikogwa nuko hagati y'ibinyamakuru biba biringana bamenyesha makuru bikoramwo isene siravise n'ivyukuri ibwirizwa itegeko ryo gufasha kugira ngo bakorane n'ubutegetsi bakorane neza badaterane igiture kandi bamwe batarengera karindi abandi mugabo ngira ko ya navuze ngo ntibatanga ijambo muri humura icyo rero nibaza ko sindi umuvugizi wa leta cyangwa inzego z'igihugu mugabo nibaza ko nkahumura ni kiganiro cyo muri Radio Public Africaine ivugira ku murongo w'ingurukana bumenyi mugabo urumva ko atari radio yemewe muri CNC ibiri kwirasamirana niba dako rimwe na rimwe arabaye imijambo kubera icyo kuko nange mbona ndabyumva rimwe na rimwe bavuga ngo ati twabuze kwarondeye ubuserukire ibi atwe imijambo cyangwa twamubuze niba dako rimwe na rimwe araho ari kuraba neza mbega iyo radio cyangwa iki kinyamakuru ubwo nibaha babakima ijambo kubera ko kumure kitemewe n'amategeko muri uwo mwanya
ariko hariho na nk'ijugi Amerika nivyo riri umwe mu bihano mugabo amategeko yo aracahari avuga ko ijugi Amerika ari kiyari kandi abatari bake nabo nyine bavuga ko bigorana na jewe ndimo kuronka ababaha ijambo mu mutegetsi
yaho rero nukugerageza mu gatengetera mu karondera aho ari mu biganiro bakagirana ibiganiro hanyuma ubusabe ijambo nawe akamenya nimba wari igikuru numva ubusabe ijambo uri sabye igikuru nuko yoguha inyishu akakubwira nimba ari kwimye kubera imvo izi n'izi n'izi ukaburonse icyo ushikiriza amakuru kuko naye bari nkuru
yego Jean Regis nzimana tunyarutsa ingucho kugwa kugira ngo no mwugantu komeze muri ano matati wumva bamwe bavuga ngo bimeze neza abandi bimeze nabi nicahe imbere yuko dushatwa kwakira uwanyuma ku murongo hama tugasezerana
ikibazo gikomeye cyane ikibazo cy'ibimenyesha makuru n'ikibazo cy'igisoda n'ikibazo cy'iperereza n'ikibazo cy'inamashini y'amateka n'ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyine abarundi batashobora kumvikana ko neza kuri izo institution cyangwa izo nzego zokogwa zidahengamye yo kuwutwara wenyine cyangwa ku ngufu z'ubutwari ikitubwa rero bizobana n'amatora yo mu 2020 umukuru w'igihugu yavuze ati sinzitoza niyakitoza hakaza uyundi mbega niyo migende yanyere yageze canke ageze agashyiraho nawe ufite abo muri opozisiyo atavuga rumwe nawe n'inyamakuru n'abandi bose uyo muntu azoza mushasha canke uno munsi yaboneka yuko umugambwe semere uvugwa cyane rwose mu gihe semere yoheza umugambwe utwabona na gato rwasa uwoheza nawe ukagira ikintu uterere ukagira ntuze ugashika ku butegetsi cyangwa undi mugambo ariwo wose woza mushasha urasoma uwo wonyine ushobora guhindura ibintu ukavuga ati jewe ngiyashyeho demokarasi nk'uko izwi twese tuyumvikanye ko abarundi ngombwa ko uno munsi aho bigeze no munsi ntagishobora guhinduka kinyibaza mugabo urabye nk'ubutwara CMC nk'uyu nesera nk'umukunzi amaze imyaka myinshi cyane muri uwo mwuga ashobora guca afashe ibyo nyine mu migende yanjye bukebuke kuko arabye inzego aza ari mu nzego kandi arabye n'umuryango uri ku butegetsi neza cyane ni ukuvuga yuko ashobora guca akoze ku buhinga bw'ibigo cyangwa nabo bari kumwe n'urwo rwego bagafasha mugabo ntawo bitega cyane rwose kuko leta ifite uwundi mugambi
reka turamukanya turava dusezerana naho numva ibiyago byari bikwiye kubandanya twakiri uwanyuma ku murongo wa telefone adashimye ko amajwi we atangazwa kandi n'uburenganzira bwawe uduge ku ijambo
murakoze kuneza akanya rero nahise akabazo novuga n'intererano najya mbanze mbere ku kabazo oya serivisi yose atubwire ikintu ku rwego barongoye bahejeje guteza imbere umwuga rwakoze muri imyaka ine novuga ntitangazamakuru riboneka ko ryaciye inyuma kugira ngo novuga ntiryo tangazamakuru bariteze imbere hanyuma ikindi nacyo novuga nk'intererano cyangwa novuga nk'amasenga nshikiriza ugogwego uko tugomba barugende guteza imbere itangazamakuru ariko hari ingingo bafashe idova yerekanye cancana mu maradiyo mpuzamakungu bavuga amerike n'ibijya na BBC ibyo bintu byarajyewe ku bwanjye byaranyeretse navuga nti uguhengama n'ugukoresha k'uwo mugwi nta kuntu twebwe twari tubiteze nkajya nenda biteze kuko bumva bari kudufasha kugira ngo turonke amakuru menshi kandi asohojwe kandi navuga se ataho yegamiye asana kandi na bya bindi basubwira ati amaradiyo ngareka guca ibyutu abenegihugu none nimba abanyagihugu no munsi ibyo babaye niba ari ibintu bimwe usanga bisiba ubwoba tureke tubimenye bareke abayivuga
urakoze cyane
niho nibazahomba n'abashobora kubikosora
urakoze cyane urakoze cyane ubwira umunsi mwiza akabazo k'ibyo sense yashoboye kurangura muri ino myaka ine iheze Jerome reka tuguteze ntukishure kuko utari kuvugira sense ariko imbere ko duhava duhindukira tugahana agahindukira akabazo kamwe gusa kakomeje kuvuga hariho n'abatubajije ngo Jerome baragukumbuye mu kiganiro kwa Nyaburunga hari umugambi utuciriye utwibiye akabanga kuko uzohava ugaruka muri kwa Nyaburunga kuko ingingo sense yafashwe ikiganiro cawe naco nyene byatumye kigenda
kwa Nyaburunga naje ndabakumbuye ngira ngo abarongoye ibyo bya Amerika nibaza ko nizigiye ntakekeyana ko baba ariko barabananya bagirana ibiganiro kumbure n'inzego zibijejwe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo eja ubukera no kwa Nyaburunga n'ibindi biganiro byahagaze nabyo ne bishobore gusubira gusambira
hari icizere ntuvugira sense ariko uyikurikiranira hagufi
jewe nsanzwe nizeye mugabo cyane cyane nizeye icizere cyane kigashimira ko nizigira ko baba ariko baragirana ibiganiro kuko ibiganiro nibyo umuti wa byose
hanyuma nk'umunyagihugu ahejeje kuvuga atavuze izina gihe urumva ko agahomba avuga ati twebwe ntitukironka amakuru yacu nk'umunyamwuga urabibona gute urabifata gute ko na hari radio mpuzamakungu zitakivugira mu gihugu cy'u Burundi abamenyesha makuru batakivugirayo agahombo abamenye abo banyagihugu bakomeje kutubwira sense ubikumva
ako gahinda najewe nk'umenyesha makuru ndakumva ari ibyo duhomba n'ivyo ariko no bivata ko ari vya bindi usanga umuntu ariko aravuna urukwi ashobora gusanga niza tariko aravuna zivunikiyemwo nabo bavuga ko ari kandi umuntu ashobora gusanga ariko arasesa agatosi kari mu mata ugasanga amata yose arasesetse agahombo kariyo ariko reka tugire ivyizigiro yuko abajejwe kugirana ibiganiro bogerageza kugira ngo amaradiyo n'ukuri asamirane bagirane ibiganiro bashike ku mpozitomoye ibitegerezwa kumbure guca mu biganiro bice mu biganiro ibica mu butungane bigaca mu butungane mugabo kandi nongera kumbuye mu kurangiza mvuniraga akagoye bamenyeshamakuru bagenzanje iyo umumenyeshamakuru bishyitse agakosha akemera ikosa ati ndarikosoye cyangwa akavugisha umuntu ibintu bagasanga si byo kugaruka akavuga ati iragi ikavuga iti twari twihenze ejo nimudukosore iki twavuze sicyo ibyo ni iteka mu mwuga wo kumenyesha amakuru
kandi iyo babikoze ngo bica byoroha canke kugira ngo twumve ko ahari ibyo muheje kuvuga biri mu biri ko biradinditse
uretse ko byoroha biranaha nite irahana iteka icyo kinyamakuru kwerekana ko kigendera by'ukuri umwuga mugabo kandi biratuma n'iyindi nkuru nzoshikirize ejo bavuga bati barayizera kurusha ko bavuga bati iyo yari yihenze ko yaravuze yuko yemeye ko yayihenze ko yaranayikosoye
ego Jerome Niyonzima murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye muri sanga y'uno munsi mugatuvuge ko twibutse ko mwatwitavye muvuga yuko mutaza kuvuga nk'abavugira usense ariko murayirimwo kandi byo muyizi ko mwabitubwiye mwakoze cyane gose Jerome Niyonzima Jean Regis Nduwimana nawe akajambo kawe kanyuma imbere ko duhana gahindukira
Jemo ko nukwifuriza amahirwe Jerome niwe mugi mushasha kugira ngo bazaba yagezera nagure ko ibintu z'ubu sinzi ka ikicigira umuntu naharuye abanyagihugu bashika kuri batanu bavuze bane bagiye basaba ikibazo uko yo kwigenga ikanagura umwuga Jerome rero naje ko yaje ku kivi
urakoze cyane gose urakoze cyane gose Jean Regis Nduwimana mukamuri umwigisha muri za kaminuza kandi ni umuhinga mu vyigwa vy'ingene menyesha makuru bikora etude media na Jerome Niyonzima kuri kino kiyago mwaduhaye ari Diane nahazwe nanje twari kumwe muri kino kigani wanyu muri sanga mushaka kongera gusubira kurikira kuri website ya Kaburungu radio ya Truve wa Kaburungu com yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe n'umu engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma twempi twifurize kubandanya mururaniko kubera bakibutsa
makura gezeho abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya America yumvikanira i Washington DC